bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikro muzindukanye na Joy Diane ni nahazwe nge kwashikiza makuru tuwafitiye muri kano kanya turahera kuyagezwa hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana
mwamuse Diane namwe muduteze amatwi muri aka kanya igipolisi muri Afrika yepfo cyarafashe incancu za COVID-19 ziganywe cyongera gifata abantu bane giteka kuba bari muri ubwo bubisha igipolisi mpuzamakungu cya Interpol cyavuze ko cyafashije mu guhagarika abo bantu Interpol yavuze ku munsi wa gatatu ko ducupa amajanane turimo incancu ziganywe twatowe mu bubiko bw'ihinguriro i Germanstone mu buseruko bwa Johannesburg aho abapolisi basanze n'igitigiri kinini cy'udufukamunwa twa magendo abashinwa batatu hamwe n'umunyagihugu wa Zambia barahagaritswe ifatwa gizo ncancu hamwe n'abazifatanywe muri Afrika y'Epfo byatanze amakuru y'akagwi kagwisha izo ncancu mu Bushinwa igipolisi mu Bushinwa cyaciye kigira umukwabu aho zihingurirwa hafatwa abantu 80 incancu ziganywe zirenga 300 nazo zirafatwa nk'uko igipolisi cya Interpol cyabivuze Interpol yavuze ko amatohoza kibandanya kandi ko cyaronse izindi raporo z'incancu ziganywe ziriko ziratangwa mu bice bitandukanye by'isi muri Leta Zunze za Amerika igipolisi gicungera umutekano ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika Capitol kirateye ubwoba n'iterabwoba ry'abahiga kugaba ikindi gitero kuri iyo nyubakwa isaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugumizaho abasirikare hafi 500 bacungereye iyo nyubakwa bakongerezwa iyindi minsi 60 gushika hagati y'ukwezi kwa gatanu abo basirikare bari kuzokurwaho ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatatu irigumizwaho ry'abasirikare risabwe mu gihe abategetsi bavuze ko bafashe nkama amakuru y'iperereza avuga ko hari umugwi w'abagwanyi utegekanya gutera no gusambura inyubakwa ya Capitol byari bitekanijwe ejo ku munsi wa kane naho hiriwe hatekanye umutekano warakomejwe cyane kuri iyo nyubakwa kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere igihe abanywanyi amajana ba Trump bahatera bagasanzaza ibirimwo igihe abashinga amateka bari kubaremeza intsinzi ya Joe Biden
Washington ijwi rya Amerika
abakozi batanu ba ambasade ya Myanmar hano i Washington bavuze ejo ku munsi wa kane ko bifatanije n'umugwi w'abanyagihugu mu gihugu cyabo bateye kubiri na leta ya gisirikare yatembagaje ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu mu butumwa bashikirije kuri Facebook abo bakozi ba ambasade bavuze ko bagiye gukorana nabo bihaye ingingo yo kurwanya ubutegetsi badasheshe amaraso bavuga ko babajwe n'iyo kudeta hamwe n'amabi ariko arakorerwa abari mu myiyerekano bagasaba kandi ko hagaruka leta irongowe n'abasivile mu kubahiriza ibyavuye mu matora yo mu kwezi kw'11 2020 abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagiraneza Croix Rouge baragabisha ko imibabaro n'amaganya bihanze amamiliyoni y'abanyagihugu muri Siriya bibandanya byiyongera mu gihe igihugu kikiri mu ruhagarara rwa politike abasivile muri Siriya barabandanya kubabazwa n'izindi ngorane zibahanze nk'ihungabanywa ry'agateka ka zina muntu inzara ubukene hamwe n'ikiza cya COVID-19 Croix Rouge ivuga ko hafi imiliyoni 13 z'abanyagihugu canke hafi 3/4 by'abanyesiriya babeshejweho n'imfashanyo kugira babeho ibi bitigiri byiyongera ibice 20% buri mwaka
Aloyse Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Nongere ndabahikaze ndanabashimira komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru tubafitiye ubu naho mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi z'Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania bahangayikishijwe n'ingingo ya leta ibabuza kurima. Leta yo ivuga ko ibikora mu ntumbero yo gukomeza umutekano. Turabigaruka ko handi hato aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yerekanye politiki mpuzamakungu ya President Joe Biden.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes by force.
Uyu numushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken. Muri make aha Anthony havuga ko ubutegetsi bwa President Joe Biden budategekanya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu canke gukuraho ubutegetsi butegekeshwa igikenye, ahubwo ko leta arimwo izoshishikariza ibihugu kwimika umuco wa demokarasi. Turabigaruka ko handi hato murano makuru mugiye gushikirizwa na Jodiane Nini na Hazwe. Abashingamateka w'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko EAC baraye batanguye igikorwa cyo kugendera abanyagihugu bo mu bihugu baturukamwo. Ni igikorwa kiri ku kirarangurirwa mu bihugu byose bigize uwo muryango. Abashingamateka baturuka mu gihugu cy'u Burundi bahereye mu gisagara cya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Ico irisekeza rigamije tukibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Isekeza ry'iminsi ndwi ryatangujwe n'abashingamateka b'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ni ryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza ko hari akarusho kaboneka barahakura nk'uko bishikirizwa n'userukira abashingamateka b'u Burundi. Jean Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine.
Ya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu Gifaransa une douanière. Inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marché commun. Inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe inyo monetaire. Inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishyirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko, cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakuru n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkegira kabiri yerekeye isoko rusange.
Ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi we mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda no muri Sudani y'Epfo, ibihugu bigize uwo muryango. Bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za leta, abikorera utwabo, amashyirahamwe yigenga n'abandi bahinga bafite intererano mu buzima bw'igihugu. Bamwe mu bari muri ayo mashyirahamwe yigenga barashema ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza, urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeye akarusho naho inzitizi zitabuze. Icyo bikoze abo basanga hakiragahaze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricon F rigwanya ibiturire na Kamwana wa Mama mu Burundi kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Nume umuryango uhuza ibihugu ushimbira amahoro n'umutekano y'ibihugu, ntihagire uwumva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu. Byagiraga ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye, murazi ko hari igitero cyari mu ntara cy'ibitoki mu Kibira, mbere natwe rw'amashyirahamwe yigenga tugira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda, kandi atari ko byategerezwa. Uwo muryango by'ukuri afite akamaro, ariko kandi niwicarira ibibazo bimwe bimwe, ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu, ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu eka bihagarare, kuko turabona ko u Rwanda n'Ubuganda ntibahuza, Urundi mugabo tubona ko n'umunsi by'ukuri ibyo biriko biraza.
Mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo z'uwo muryango, bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. umunyamategeko Janze Bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri Afrika turunora page atanga karorero ku bihugu nka Tanzania n'u Burundi n'ubu bitarahambye bindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karanga muntu mu kujabuka imbibe nkuko ibindi bihugu nk'u Rwanda Uganda na Kenya babishitseko gusa arafite icyizere nahabona ko igiye guciwe kikiri nyuma
aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafite gushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango uturusho no vuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bari ko baramenyera kuza baritura mugabe ikibazo nyamukuru mbega imanza za Union Centre zijaje zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe dafite gushaka uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijanye n'amatati yabaye kuva 2015 mugabo naho nyene kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyo byakozwe n'umuhuza n'umufasha bidashobora gushika ku kintu gifadika ikindi naco twarabonye uko ari gihe ibidana twamwe bimwe bivuye mu bihugu bibanye byo mu muryango bitashobora kwinjira mu bundi cyangwa busoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahiza bagahatakariza
umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe u Burundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'2007 igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasabye kwinjira inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse ico gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'2022 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku byijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere Madame Idamange Yvonne Ryamugwiza yaraye agejejwe imbere y'ubutungane uyu aburanishwa ku byaha bitandatu birimo guteza akajagari mu banyagihugu yasabiye gupfungwa iminsi 30 y'agategekanyo imbere y'uko urubanza rutangura kuburanishwa mu mizi Idamange we arahakana ibyaha byose aregwa agasaba ahubwo kurekurwa by'agategekanyo Eric Bagiruwusa ikigali mu Rwanda yarabidukurikiraniye
Nurubanza rwabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga bwiyakure mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 mu rukiko hari higanjemo abanyamakuru hirindwa umuvundo w'abandi baturage nk'uko umuvugizi w'inkiko yabivuze Madame Damange yari kuri kasho ya polisi Remera n'abanyamategeko babiri bamwunganira mu gihe abandi bari mu rukiko yagaragaye ku masura akanumvikana mu majwi nk'umuntu ukomeye akimara kumenyeshwa ibyaha bitandatu aregwa n'ubushinjacyaha Damange byose yabihakanye buhere ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha buvuga ko gishingiye ku magambo Damange yavugiye ku muyoboro wa YouTube kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugeza hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bumurega ko yagiye avuga ko abanyarwanda barambiwe gufatirwa imyanzuro idahwitse ubundi akabahamagarira ko bagomba guhurira ku biro by'umukuru w'igihugu bigaragambya umushinjacyaha murega ko yavuze ko ubutegetsi bwitwaza icyorezo cya virusi ya corona kimwe nka genocide nk'iturufu yo kubangamira abanyarwanda Umushinjacyaha kandi ararega Damange ko mu kwezi kwa kabiri yavuze ko leta y'u Rwanda yirirwa yica abantu akanabarondura n'abimenyetso bifitiye ku mushinjacyaha uregwa yavuze amagambo ateye ubwoba ndetse anatesha agaciro u Rwanda n'abanyarwanda hatanga urugero aho yavuze ko perezida wa Repubulika yapfuye kera u Rwanda ruyobowe n'umuzimu amurega ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi yanga kuzifungura akagera aho kubita umwe mu bashinzwe umutekano icupa mu mutwe akamukomeretsa Ubushinjacyaha umurega ko yavuze ko leta itondekanye imibiri mu nzibutso nk'isukari zigurishwa aho avuga ko corona yagizwe iturufu nk'irya genocide ku mushinjacyaha ni imibiri yashyizwe mu nzibutso mu rwego rwo kumenyekanisha genocide ngo itazongera kuba si ubucuruzi kucyo kuvuga ko perezida yapfuye kera abanyarwanda bayobowe n'umuzimu ibyo buvuga ko ari ugutesha agaciro ndetse biteye isoni ibyo n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko atagombye kwitwaza ko ari ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo kuko bitagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mboneza bupfura ubushinjacyaha bugasoza buvuga ko ibyo yavuze bigize impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha buvuga ko ariko ashobora gutoroka ubutabera kuko yahamagariraga abantu guhunga babwira ko bayobowe n'abagombe amabandi bicariye umuriro bashobora guhita bahunga mutse babimenye buravuga ko mu murega ibyaha by'ubugome kandi byahungabanya umutekano bityo ko kumufunga by'agateganyo ari no kumurindira umutekano no gutuma adakomeza gukora ibyaha Idamanje yireguye ibyaha byose abihakana yavuze ko atigeze ateza imvururu muri rubanda kuko yahagurukijwe n'agahinda yatewe n'ibyemezo byo kugumisha abaturage mu rugo kubera icyorezo COVID-19 n'ibindi avuga ko yabonaga bibangamiye rubanda. Asobanura ko hari benshi bari bashonje kandi ko hari abo yagiye azimanira ariko atari buzimanira igihugu cyose. Avuga ko ibyo yavuze yaragamije ko byakemuka ariko ko bitewe n'uko byarebaga inzego nyinshi yahisemo kubinyuza ku muyoboro wa YouTube. Gucyacyo gutesha gakiri ibimenyetso byerekeye genocide Idamanje yavuze ko nk'ubu umuntu waruko genocide atashobora kwitesha agaciro. Yemeje ko ibyo yavuze byasobanuye ukundi mu gihe we ngo yasabaga ko babo bazize genocide bashyingurwa mu cyubahiro. Yarahiye aratsemba ku cyo gukomeretsa umwe mu bashinzwe umutekano igihe bari bagiye kumuta muri yombi. Yavuze ko abonye abantu bagera mu 8 bamugabye igitero nta byangombwa bigaragara mu kazi kabo. Mu gihe mu biganiro atanze yashyiragaho imyirondoro yengo iyo bamushaka ntibari mu mubure. Yabwiye urukiko ko binjiye iwe buriye igipangu bityo ko bishoboka ko uwo wakomeretse yakomerekeye muri ako kavuyo. Kuri we ngo bari baje mu mugambi mubisha. Uregwa yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye kumusaka kuva saa 8 z'igicamunsi yambaye amapingu zigeza saa 8 z'ijoro zimutwaye ahantu atazi. Asabye kubanza kubwira uwo mu muryango waho wamutwaye umwe mu bari bamutwaye ngo aramubwiye ati gi imbere aduye. Yatakambiye urukiko ko yakorewe itotezwa kuva yatabwa muri yombi aho ngo yamaze iminsi myinshi ari ku mapingu kugeza n'igihe yagiye mu mihango ariko abamufunze bakabyima amatwi. Avuga ko yafunzwe aratotezwa uboshye ari ingegera. Uregwa yasabye urukiko kurekurwa agasanga abana bakabona nuko abitaho. Avuga ko no mu kumufata yatangiye aregwa gukorana nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi buhimbi bigarasha nyamara ngo basanga bariyibeshye. Abanyamategeko Felicien Ngashema na mugenzi we Brice Bikotwa bamwunganira bavuga ko haba kwifatwa rye n'isakwa rye bitubahirije amategeko. Baravuga ko basanga yaragabweho igitero n'abantu bambaye sivile atabazi. Kubw'ibyo n'ibindi bavuga ko bitubahirije amategeko bagasaba urukiko kubishingiraho rukamurekura by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya. Ikindi ngo nta byagezweho bihagije mu iperereza ry'ibanze byashingirwaho hemezwa impamvu zikomeye. Idamanje yasoje avuga ko umutimanama w'umushinjacyaha uzamukomanga ukamubwira ko ari ukumurega icyo yise ibinyoma. Asaba urukiko gukoresha ubushishozi bwarwo rukamurekura. Akomeza kuvuga ko ibyo yavuze byose byari mu burenganzira yemererwa n'amategeko nk'umunyarwandakazi. Ko kuvuga ko kumufunga byamurindira umutekano bitumvikana mu gihugu gitekanye. Urukiko ruzafata icyemezo ku miburanire y'impande zombi ku itariki 9 z'uku kwezi. Ahabagira ubusanzwe bya Amerika i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabice ku masonga nkitangura barongozo mikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Ejo kwa kane biriwe bararandagura ibitegwa vyatewe na zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri iyo kambi ni mu gihe hacikira ngo c'amezi 5 kuva babujijwe kurima. Ifata iyo ngingo, leta y'ico gihugu yasiguye ko ari mu ntumbero yo kurwanya abagizi ba nabi bahungabanya umutekano muri iyo kambi hama bakaza kwinyegeza mu mirima. Impunzi z'Abarundi ibivyega bo babwiye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye ko bigiye kubagora kubaho.
Turavye ingaruka yavyo ubukwe twatwikora ku kigori umurindi ibudufama twikora ku kigoro abona buno bufuma n'ubushyaze ukuntu baduhaye kuno bungana bikome bitatu ejo bikome bitatu byakuje cyakumaze ukwe zifungana iki rero bamaze kugenda uko twe twarabyavye ni bihano nyene zateganyijwe ku munzi cyakabiri egipse turavye mba yuko abateye yari nabi byajemwe ibintu byinshi byo kwanka kugirane gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami ahandi ahaje vuba nahora nyene ndahantu nisanzuye mugabo kuri ibyo byose nta kintu nagaba tukifasha ntituge inyuma y'inkamwe ngo tugende gukorera ako gafaranka abandi kubera duhava tumeregwa nabi si cya giti yenda tugenda gusenya dusande batadufata inyuma y'inkambi twiko turisoza twitahira musanzwe twa turisoza tutaha mugani beshi no gutatagira iyo tuba tatu tutagira iyo tugenda mamuni yihe turaba byose ni miruha uko tuzofisha abana bangahe ngaha tutogenda kubarimira hariya tukwenga turimira ikibara abantu niyo tubarundira ibyo kujya abana bacu ego twara ababyaye mugabo bazo dupfira nabi kubera mpamvu yihe ntanjye tugihari ubu nabuze mu gihari ubu udufashe mengane ego ngo twaracitse amaboko ngo niturimo tenge tusaba ati nimba ari kutunguruza nimba ari kutubwira ati tahi wanyu nitukibashaka ubuzima burase kweri bumwe bumwe kwaringira nitahire ko nararebye byose nta gusenya nta kugirana inyuma y'inkambi harababa ende kutuma utwe yiyenyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo turashimye mawe ibyo badufashije byose batugeze menga baduhatse
kindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha yinjiriye bari ke tuduhana kacye icyabaraga kata ningi imwe kandi ibyo byovyo biraba abantu bose ntibirabaje watari uko rupfu rw'umwana wanje ntabonye arije ruraba gusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kuri maka numva bakwirukanye urabona nk'utwo tuntu natenga aha nta gitunguru nza kugura mu isoko aha nkuwoha ndahi babi nyamba rutuboga ntege makaranga naraba nikimenyamenya raba injya baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera ku rwego rw'uko umuntu asigarajya n'ibintu bitagira amavuta none nk'ubwo bugari baduhereza kubukura ku wa mbere kuzobugeza mpaka buheze nta tuvuta twatuvuta twahetse wanyunganira nubona kubwira yahise ukaguma ubugiko nyene izo zose ni ingaruka mbi jewe nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bari abantu batwungururiza umbe wose ngaha sumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza botwuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba ahandi hantu badushira ko baba bakoze
numva rero turagowe nayo masoko twahora turondera amatano dufaranga dufise turiho tubuje kugura inyatuboga numva rero turafise ingorane kabisa ike tusaba yuwe ni naja yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuza baturandagurira utwo tutegwa
ubusanzwe yuwe ni kamba ikunda impunzi nyamba yo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba umubare dufise ngaha kamba batadushaka nk'uko bazi barandagura ibintu iyo nyene yuwe ni ikagira ico ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusha nk'ahandi hantu twoje tukaronka umutekano nk'ibigegezo biri ngaha ni byinshi
si ibijumbu bateye numva ngo ni kurandura si amateke bateye ni kurandurwa batwemereye gutera nyabitoki none ivyo bitoki ivyo dufasha iki mu gihe cy'ubu ko twatera ibinyaruka kugira ngo ivyo dufashe muri amezi ari imbere yandibuze
batumye tubaho nabi kubera twahora twiterera utuntu tugashanza ubwo bugari none rero turafise ingorane kubera amateke batubujije kuyatera n'utujumbu babuje kuriko tubitera kuvuga rero burya turafise ingorane
ziza ku kuntu ngaha tubayeho jama n'ibintu bibi cyane kandi nta mahoro dufise ngaha nta mutekano dufise ngaha urabona nk'uko bariko bavuga nko kurandagura ibintu by'ibiterwa si ibintu byiza cyane kuko ibintu by'ibiterwa byadufasha nka twebwe urabona twibera hano mu biti nta kintu dufise tuba umugabo usanga turagerageza tukiranje tugatera n'uturengarenga kugira tubone utuntu dushyira ku isombe sasa ugasanga nk'abantu batera agatoke ngaha mu ikambi ni ibintu bidufasha cyane natwe kuko ushobora kugenda mu isoko kamba watsitaye n'amajana atanu ugasanga warose akuteka no ku munsi umwe none gashaka bamaze kurandagura ibyo byose bakarandagura ibitoke bakarandagura kiriya kintu ngaha ibintu by'imboga muntu yaronka n'imboga ashyira kudushatsa ibyo byose bikamara kubura ubu ngaha twaca tuhaba gute
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahana agahindukira ariko imbere yaho tugaruke aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yaraye yeretse president joe biden uko demokarasi ihagaze mu bindi bihugu ibindi na team ishimwe umenyeshamakuru mushasha w'ijwi ry'amerika
Minisitiri Anthony Blinken yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden budateganya gukoresha ingufu za gisirikare mu guteza imbere demokarasi y'ibindi bihugu. Bwana Blinken yabivuze kuri uyu wa gatatu ubwo yamurikaga politiki mpuzamahanga ya Perezida Joe Biden.
We will incentivize democratic behavior, but we will not promote democracy through costly military interventions or by attempting to overthrow authoritarian regimes.
Tuzashishikariza ibindi bihugu ku muco wa demokarasi ariko ntabwo tuzakoresha ingufu za gisirikare cyangwa imbaraga zo murengera. twagerageje gukoresha uburyo mu myaka yashize ariko ntabwo byigeze bitanga umusaruro twifuzaga. Ministri Blinken yashimangiye ko leta ya Biden izatangira kwerekana urugero rwiza rwa demokarasi idakoresheje ingufu. Yakomeje gushimangira ko bazashishikariza ibindi bihugu gukora politiki ihamye hatarinze gukoreshwa imbaraga za gisirikare cyangwa igitugu. Byumvikanishije ko gukoresha ingufu za gisirikare mu guhirika za guverinoma byahaye isura mbi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruhando mpuzamahanga, binatakariza icyizere abaturage ba Amerika. Anthony Blinken ntiyariye iminwa ku gihugu cy'Ubushinwa, aho yagishinje kuba ari nyirabayazana w'ibibazo muri politiki mpuzamahanga. Ahasanga ibi bikwiye guhinduka ariko bigaca mu nzira ya diplomasi n'ubufatanye n'ibindi bihugu.
That requires working with allies and partners, not denigrating them, because our combined weight is...
Ibi birasaba gukorana n'ibindi bihugu hatabayeho kubisuzugura, kubera ko gushyira ingufu hamwe bishobora kugora cyane Ubushinwa, kubifata ntibyoroshye. Bisaba rero gukoresha diplomasi hamwe n'imiryango mpuzamahanga, kuko aho twacogoye niho Ubushinwa bwahise bufatira. Hamwe n'abandi bari mu buyobozi bushya bwa Perezida Biden wari Vice Perezida ku butegetsi bwa Obama, Bwana Blinken yamaganiye kure ibitekerezo by'abamwe bavuga ko ubutegetsi bwa Biden ntaho butaniye n'ubwa Obama. Avuga ko ibyo ari ibihe byashize, ubu ubutegetsi bwa Biden burebera ibintu mu ndorerwamo nshya.
Radio y'Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, akaba ino ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Ariko imbere y'uko duhana gahindukira, reka tubanze dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jules Diane Ninahazwe, ibiganiro n'amakuru vya mbere vyari bihagarikiwe na Edi Rwema. Fatuma Limaskalala niwe yazegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose. Tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo rimwo ahanje tuzongera ku munsi wa Mungu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho akaba ari wa mwanya wo kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ku migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imyaka 60 irashize Perezida John F. Kennedy asinye itegeko rishyiraho ikigo cyigenga gishinzwe iterambere mu by'ubukungu n'imibereho y'abaturage, Peace Corps. Yagize ati, ndizera ko kizaba ingirakamaro ku Banyamerika n'umusanzu mu kubungabunga amahoro ku isi. Peace Corps mu Cyongereza cyangwa Corps de la Paix mu Gifaransa ni ikigo gito cyigenga ariko kiyobowe na Leta ya Amerika. Abakozi bacyo ni abakorerabushake bafite ubunararibonye mu gutanga amahugurwa mu bijyanye n'ubuhinzi, ubuvuzi, ubukungu ndetse n'iterambere ry'urubyiruko. Abo bakozi bafite intego yo kuzamura imibereho y'abaturage mu byaro, kimwe n'abantu basigajwe inyuma hagamijwe kongerwa umusaruro no kubashishikariza kuyitaho. Mu magambo ye bwite, Perezida Kennedy yavuze ko intego y'iki kigo ari ugufasha abantu kugera ku byo bifuza, guhugura abagabo n'abagore no kuzamura ikigero cy'imyumvire y'Abanyamerika. Yongeyeho ko ikintu cyari kigambiriwe kurusha ibindi byose mu gusinya itegeko rishyiraho iki kigo ari ukubungabunga aho umuco w'Abanyamerika uhuriye n'uw'ibindi bihugu byo ku isi. Abakorerabushake bakoze amahugurwa bahoze kandi n'ubu baracyoherezwa gutura no gukora mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu rwego rwo gufasha ibyo bihugu byabakiriye kugera ku ntego zabo, nabo bakiga umuco wabo. Abaturage bo muri ibyo bihugu nabo baboneraho kwiga Abanyamerika, bakanaboneraho ko nta tandukaniro riri hagati yabo. Kugeza mu mwaka wa 2019 abakorerabushake bagera ku 235,000 bagiye gukora mu bihugu 141. Buri umwe akora imyaka ibiri kandi ntawe ubihemberwa keretse udufaranga duke two kubafasha kwishyura amazu babamo n'utundi tuntu tworoheje. Kubera icyorezo cya virusi ya corona, nta mukorerabushake wo muri Peace Corps uri mu bihugu byo hanze ya Amerika. ubu kubera ingamba zashyizweho zo kwirinda COVID-19 ibikorwa byabo bizasubukurwa ari uko icyorezo cya virus ya corona kimaze gucogora. Umwuzukuru wa Perezida Kennedy, John Patrick Kennedy, we avuga ko akamaro ka Peace Corps ari ibikorwa byayo bishobora kurenga imipaka, ibisekuru ndetse n'ibihe. Yongeyeho kandi ko ari n'isomo agendana buri munsi.
Iri ryari ijambo ry'intanga.